Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, nedirwe mu basuhuza kandi mbaho ikaze makuru yacu.
Ari dutahuze tuvuye muri iyo mirimo nko mu masaha 3 zirenga gato tujya dushike mu rugo, naho twatewe grenade n'akagwi k'inkozi z'ikibi tutazi Imana yarakinze, twari ni moto.
Uwo ni Frederic Ndacyayisaba, umukuru wa zone Kirundo Rural, waraye arokotse ubwicanyi ariko akomeretswa na grenade yamutewe. Iyi nkuru kimwe n'izindi zirimo igikorwa cyo kwiyandikisha ku lisiti y'itora mu Burundi, turayigarukaho mu kanya gato. Mu Burundi hatangijwe igikorwa cyo kwandika abazitabira amatora yo kwemeza cyangwa guhakana guhindura itegeko nshinga ry'igihugu, ndetse n'amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'2020. Mu mujyi wa Bujumbura icyo gikorwa nticyatangira igihe kuko cyari nk'uko byari biteganijwe, kuko ngo abandika nta bikoresho bari bakabonye. Byinshi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana i Bujumbura mu Burundi.
Abajejwe kwandika abazo kwitabira ayo matora aho gutonda mu bibanza bitandukanye byagenewe ico gikorwa mu gisagara ca Bujumbura. Kuri uyu munsi wa mbere batonze ku biro vy'imigwi y'amakomine ijeje gutunganya amatora sesi. Aho naho bari kurondera ibikoresho. Muri komine Muha hasanzwe hari ibibanza 36 byo kwandikiramo abazitaba amatora, isaha 4 ntibari bwatangure kwandika. Adolphe Nshimirimana arongoye umugwi wa komine Muha ujeje gutunganya amatora aratubwira ivyatume bacegwa.
Kubera murabona amakomine mu gisagara yose barayigiranije acahinduka 3, mu kuvuga yuko ezahora ari komine ubuza ari amazone, ubore bica bituma abantu baba benshi bigaza bituma n'ibikoresho bigora kugabora. Ariko urumva n'umuntu twazinze kora ibikoresho byose, ubore no tukibironka nce tuma mu musanze turiko turabidisibira tubihereza abo byega kugira ngo babitware nabo koma centre d'inscription.
Uyo arongoye sesi Muha yavuye afata ingingo kugira ico gikorwa gitangure mu bibanza bitandukanye.
Kubera ibikoresho biravanze kandi tutsa kubitanga ku manimero mu rutonde rwiza, kugira rero ntiducegwe twese amasantire ngo acegwe, baje dufata umuti yuko kubikoresho bihari kandi bimaze kuja ku murongo duhereza kira centre abantu babiri bari bagende kugira ngo baratangura ntiducerego twese hamwe.
Eka no muri komine Mukaza naho twasanze abandika bari mu bibanza naho nyene byatanguye hafi za 4. Ikindi kibonekeje nuko abaza kwiyandikisha haza bake bake. Mubaje kwiyandikisha kwishure gisumbuye ryo munyakabiga harimo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Gaston Sindimwo akaba yatubwiye insiguro y'igikorwa yakoze.
Ego tuje kugira ngo twitaba kamo kumugwi ujeje gutunganya amatora, aho uno munsi hatanguye icese yandikwa ry'abarundi bakwije amategeko kugira biyandikishe bazoje mu matora yo gutora ibizwa shingiro n'amatora azotora abarongora igihugu. Uno munsi rero tuje kugura itike izo dushikana ku rubuga rw'umupira canke ku nkino tugiye gukina mu misiza. Murazi yuko utaguze itike ntiwinjira, dusaba yuko barundi bagura iyo tike kugira binjire.
Muri komine Ntahangwa hoho gushika isaha 9 z'umugoroba zone c'ibitoke ntibari bwatangure kwandika kuko abandika bari bakirindiriye ibikoresho. Naho amasaha yaragiye urongoye umugwi w'amatora mu gisagara ca Bujumbura yatwemeje ko hose ico gikorwa kirara gikozwe. Terence Bizimana yemeje nuko ibikoresho byose bikwiye.
Na makenga dufise na gatoyi kubera turavye ubukerebutsi ababije bakora bikora namwo tubona neza yuko je bose bazari ku kivi bizovyata. Gushisaha ibikoresho birakwiye byose, ikigoye n'umwanya gusa kubitanga. Ni kinini ama province ni menshi, babanje guheza ni ma province meri niyo basanga ngo bahereje ko cyo ruva ko batanga guheza mu gato.
Ico gikorwa gitegekanijwe kumara iminsi 10 gishobora kongerwa iminsi bivanya n'ingingo y'umugwi w'igihugu ujeje gutunganya amatora seni. Igisagara ca Bujumbura kikaba gifise ibibanze 157 byo kwandikiramwo abanyagihugu bazo kwitaba amatora, nayo abandika bakaba bangana n'igihumbi n'145. Raymond Zimana i Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Tugume mu Burundi, umukuru wa zone Kirundo Rurari yarayahatwe n'abantu bamuteye grenade yamukomerekeje ku kuguru. Uwo muyobozi avuga ko nta mpamvu abona yaba intandaro y'abashatse kumuvutsa ubuzima. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze mu ntara ya Kirundo.
Ndacyayisaba Federico umukuru wa zone ya Kirundo Rirare niwe yaraye ahaswiye kugandagurwa abashatse kumwambura ubuzima bamutegereye atashiwe ni ku mutumba wa Kavomo uri muri komine ya Kirundo n'intara ya Kirundo.
Muri rusange twebwe twazindutse mu bikorwa igihugu cyatujeje n'abanyagihugu bwabo twari dutahuze tuvuye muri iyo mirimo nko mu masaha atatu zirenga gato tujya dushike mu rugo naho twategugere na adere n'akagwi k'inkozi z'ikibi tutaze k'Imana yarakinze twari ni moto rero mu nyuma twaca dushika mu rugo aba banyu bavukanye inshuti duca dusimbana kwa muganga ubu twavuga yuko atangorane turi mu rugo tumwetafata imiti.
Uwo mutware akaba n'umunyapolitike wo mu mugambwe uri ku butegetsi avuga ko gushika ubu atabona ico yoba yashatse kwamburirwa ubuzima.
Mubisanzwe sinokubwira yuko ngo ibiva hana hari inkozi y'ikibi n'iryo zina ryabo kuko twebwe mu kibano hameze neza mu banyagihugu tubanye neza ubu turimo turanywanisha abarundi tubereka imigambi yo kwiyandikisha kugira ngo bayitabire amatora nta ngwe na zimwe dufise mu kibano iyo rero inkozi y'ikibi n'iryo zina ryo yagira nabo bandi kagira nabo bakecuru kagira nabo uyu nuriya cyino kubwira yuko ntovuga yuko hari ikibazo na kimwe dufitanye n'abanyagihugu uretse ubukozi bw'ikibi nyene inkozi y'ikibi yamwifuza kugira nabi wari we wese twebwe mu gihugu turimwo hari amahoro hari umutekano nta munyagihugu n'umwe twavuga ko tubiranye nabi uyu nuriya haratekanye n'impoto.
Ndacyayisaba avuga ko atabona aho yohera kugira aronke uwo yagiriza ubwicanyi yaraye ahaswe gukorerwa. Abamufasha gutwara bagize icyo bashikiriza ku byaraye bibaye ku mukuru wa zone Kirundo Rirare. Imvugo y'umukuru w'agacimbiri Kibagabaga ku mutumba wa Kavomo ntitandukanye n'iyo waraye agizwe ko igite
twabonye ko abagizi banabi babaho ko ntawo bazi ko ndabibona ntibisanzwe ntiwumvuga ngo ni nako umuntu muragendana ntumenye ibyagonda adutwara neza cyane n'umuntu wumva abanyagihugu n'ibibazo byabo ntawe bafitaniye ibibazo nta kintu umuntu akundana n'abenegihugu akabagendera akabatunganiriza akarora nako mubona nk'izo kawa baraye batemye ubona ko arimo aravuga ati nibumvikane naho bagize nabi mugabo igiterwa cya leta mugabo ntabyivangamo nibo bivuganira.
Umukuru w'umutumba Yaranda uri hakurya yaharaye habereye igitero avuga ko atari ibisanzwe gutera umutware nk'umukuru wa zone.
Iyo batwe n'abatwarwa turatubanye neza bwa turazira imena rimwe karakunda gucamo kabona ko bashobora kubimenekeza utuje tumba za politiki tushaka gutora neza ntuto kwagize ni nako yakoze ibi bwatwe turaraba sindi bisanzwe gutegera umushefu ari karata kuko nta muntu ariko barapita ngo ngaha ikibana twako turaraba ntabwo twakwagize ni nako yabigize ubwo amatohoza nuko bibandane bucyeke tukazomenya wowe yaragize ibyo bintu.
Ayo matohoza kubaraye bashatse kwaka ubuzima umukuru wa zone Kirundo Rirare yatanguye Kiraro Donio Kindi umukuru wa parake yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo avuga ko abantu batatu bikekwa bamaze guhagarikwa n'igipolisi kumvo z'amatohoza mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Kirundo tunyarukire mu mujyi wa Arusha muri Tanzania aho urukiko rukuru rw'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba uyu munsi rwaburanishije urubanza rw'abarundi ba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barega igihugu cyabo bavuga ko cyabanyaze imitungo yabo iri mu mujyi wa Bujumbura. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Clave niyo nkuru araho muri uwo mujyi wa Arusha aratugezaho inkuru ikurikira.
Abo barundi nabo mu muryango userukiwe no mugabo yitwa Manario Desire yitwa yavuga ko leta y'u Burundi yamunyaza amatongo yiwe yari yaraguze mu myaka 30 iheze mu gisagara cha Bujumbura ubu ni muri zone Musaga. Yemeza ko afise n'impapuro yahawe na sentare y'intango ya Musaga zemeza ko ayo matongo ari gwiwe. Byatumwe nuko abanyagihugu bahaba nabegereye aho ayo matongo ari bamwitwariye mu Burundi bamwagiriza ko yikitse mu kiza mu gihe cy'intambara akabatwara ayo matongo maze akayandika ko. Kuri uyu wa kane cyateye imari mu gisata cy'iyungururizo cya sentare y'akarere ka Afurika y'ubuseruko n'ingingo ya 30 iyo sentare agace kayo ka mbere. Iyo ngingo ivuga ko kugira ngo umuntu yitwariye igihugu ciwe abwirizwa kuba aba mu gihugu kimwe mu bigize umuryango wa Afurika y'ubuseruko ni mu gihe Manario Desire n'umuryango wiwe baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haraheze imyaka itari mike. Iyo ngingo niyo uburanira Leta y'u Burundi Maitre Nestor Kayobera afatira ko mu gusaba ko sentare yosoma amategeko uko ari agatsinda nka mbere.
Icyo ngingo ni nziza ahubwo kuko turafise abantu bari mu bindi bihugu nka ba Manario Desire bibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baba hariya bari kwasabaza igihugu bari kwasabaza ibihugu byacu tugiye tuvuga kuti aba bajya abantu b'abarundi baba bandi babere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari ko bitwarira ibihugu byacu abategura iteka bavuga yuko kugira witwarira igihugu utegeza kuba uba muri kimwe muri bihugu tuye ngo ingore niyo twemera cyo tuma tubwaga witwise ntavyo bavyiza ivuze ni uko iyo ngingo yo kurikizwa Imana yo Desire agahebuzwe ngo uko yahebujwe na sentare ya mbere bica bifasha kugira ngo nabajye abantu bagiye bahunga igihugu bagiye bononye umutekano w'igihugu batoteje igihugu bivye igihugu nibazo sha birukira ngaha murumva yuko rewe tujya ngingo turayemera nishigikigwe niyemezwe Imana yo Desire kuko yahebujwe bwa mbere ahebuzwe kuko aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika itekereza yuko bwa yitware ateza kwa aba muri igihugu twasabye kuti niyerekane kugira kimwe cyerekana yuko aba mu Burundi cyangwa muri Tanzania cyangwa muri Kenya nta kihari
nawe biruko uburanira Manario Desire Maître Donald Deya abona ko aya mategeko yashaje kuri we nivyumvikana ingene umunyamahanga aba nko mu Burundi yo kwemererwa kwitura sentare yayase hanyuma mu Burundi aba hanze ntiyemeregwe avuga ko vyogira ingaruka mbi kuko hari abantu benshi baba canke bariko baravyarira hanze y'akareka yase kandi bafitiye amatungo n'ibintu byabo
ikiwa tu wewe ni mwananchi ya moja hizi nchi sita uwe ndani ya nchi yako uwe ndani ya nchi jirani
ati upfa kubura umunyagihugu wo muri kimwe mu bihugu bitandatu bigize umujyango wa Afrika y'ubuseruko uhaba canke utahaba canke naho buba mu gihugu ca kure ya karere ufise ingorane ubwirizwa kwemererwa kwitura ubutungane twebwe naho duhagaze sentare niyafatira kuvyo mugenzanje yavuze bizoba bisigura ko abantu bose bo muri aka karere baba muri diaspora iburaya n'ahandi bazoba bakomiriwe ibyo bizogira ingaruka mbi mu bihugu byacu mu gihe duhamagarira abantu kuzana imitahe yabo iwacu nta nimwe azosubira kuza kubaka amazu amahinguriro amasoko n'ibindi kuko yagize uwogira ikibazo atazoba yemerewe kwitura iyi sentare yayase n'ibyo kuko ubutunzi bwabo ntibuzoba bukingiwe sentare nirabe n'ayandi masezerano y'isoko rusange ashira hamwe abanyafrika y'ubuseruko iyo bari hose
wananchi wa Afrika Mashariki wote pamoja na wale wako nje.
Sentare yatanze kiringo cy'ukwezi kumwe kugira ngo yabasentare hamwe n'ababuranyi bose baronke umwanya wo guca hijya no hino ico kibazo c'amategeko cavutse. Pierre Claven y'inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikibazo cy'ubwiyongere bw'abantu ku isi cyane mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere ni ikibazo gikomeye gikomeje kuvugwa cyane. Uko abantu biyongera ni nako ikibazo cy'ubukene n'ubushomeri bikomeza kubangamira bikomeye iterambere ry'akarere ka Afurika. Mu rwego rwo gusobanukirwa neza intera y'icyo kibazo, mugenzi wacu Fidele Niyongabo yavuganye na Bwana Baltazar Niyonzima, uyu akaba ari umuvugizi mu bushikiranganje bujejwe iterambere ry'amakomine mu Burundi, ndetse na Zeno Nicayenzi, umuhanga mpanuzwa jambo ku bibazo bijyanye na politike, ubutunzi ndetse n'iterambere. Mushinga na Zeno Nicayenzi yatangiye avuga ku kugene abona icyo kibazo cy'ubwiyongere bw'abantu.
Icyo kibazo ni kibazo kigoye, gifatiye kure, gifise imizi ya kure, kandi ntigifise inyishu imwe gusa. Nukuraba inyishu totorera icyo kibazo cyo kugwirana kw'abantu, icyo yovyara, yofasha, iyo nyishu twotora yofasha guteza imbere Burundi na Afrika, mbega ibihugu vya Afrika bizahajwe n'ubukene kubera abana benshi, kubera havuka abana benshi muri Afrika. Mbega Burundi ubu ari ubwa nyuma ku isi mu iterambere, ni kubera abana b'Abarundi bavuka ari benshi, ni kubera ababyeyi abakenyezi bibaruka abana benshi. Ha, aho rero ikibazo naho kiri jewe ndavye, ikibazo ni uko tukibona kubyara abana benshi. Ego niko ni ikibazo, kandi icyo kibazo gifatiye kundero, icyo kibazo gifatiye ku buryo ababyeyi bafise, icyo kibazo gifatiye ku buryo igihugu gitekanijwe.
Namwe mushinga ntahe Baltazar Niyonzima, ikibazo nk'ico mukibona gute cigurirana ry'abantu hamwe n'ivyerekeye iterambere? Akarere ka Afrika ko bakadatera imbere kubera igurirana ikomeye ry'abantu, canke ni igurirana ikomeye ry'abantu yoba rituma akarere ka Afrika kadatera imbere ku bwanyu?
Murakoze cyane. Ku bwacu twebwe tubona ibijanye n'igurirana ry'abantu hamwe n'iterambere, icyo dushobora kubivuga ko kuri uwo mugabane wa Afrika ahanini ya burya igwirirana siryo ritera hataba iterambere, ahubwo ni intunganyo ingene ibijanye no gutunganya iterambere mu bihugu bikogwa, aho niho hari ikibazo. Nayo igwirirana mwana ashaka muzorabe hariho n'ibindi bihugu usanga aho, ahubwo ubwinshi bw'abantu aribwo bushobora gutuma ahubwo n'ibyo bihugu bishobora kuba kimwe mu bituma ibihugu bitera imbere. Rero ikibazo nyamukuru twibaza yuko aho kiri ni mbega ibijanye n'iterambere mu bihugu bitekanijwe gute.
Murakoze. Umushinga ntaheze ndo nicyayinzi, mwaragize ubushakashatsi ku vyerekeye ico kibazo mukorera ishyirahamwe PNUD, nikiye mwashitse ko mwabonye cokogwa?
Yemwe, jewe ndiyumvira ko nahuje n'uwo mushinga ntahe turiko turaganira muri iyi radio. Ikibazo cy'umuvuduko w'urwaruka mu Burundi niko ni kirekire, niko ni kibazo gikomeye, ariko bikava ukuntu abo bana aho bavukira. Mbega bavukira mu gihugu gitunganijwe neza, mbega bavukira mu miryango ifise intumbero, mbega bazoronka aho biga, mbega bazoronka aho bavurwa, mbega bazoronka icyo bakora bahejeje amashuri, maze igihugu gishobora kwishura ivyo bibazo vyejo. Nzoronka indero, nzoronka ahomba, nzoronka icyo nkora, nzoronka umwimbu nkura mu byo nkora, nitunganye ntange umusaruro mpa abana banje, cyanke jewe mvukiye mu gihugu kidatunganijwe neza. Hari ibihugu bifise umuvuduko w'abana bongerekana mu bihugu byabo nk'uyu w'i Burundi, ariko batera imbere inshuro hafi zibiri cyangwa zitatu ugereranije n'u Burundi. Biva ku muvuduko w'ubukene buterwa n'ibindi bibazo bihagaze ku ntwaro y'igihugu, ikintu bakirabe bakiva bagitororokanye. Ibyo rero Macron yavuze ha, ngira ngo nabo nyine nararaba umuvuduko wo kugwirirana muri Afrika si wari ikibazo, umuvuduko yobinyishu mu gihe abategetsi bo muri Afrika bo kwikubita agashi bakikosora bagatunganya itunga ry'igihugu ry'ibihugu byabo, itunga rya Afrika bakaritunganya neza bakarikoresha neza, itunga ubushobozi uburyo ibikoresho biri muri Afrika, ariko intwaro ziri muri Afrika naho boreka kuvyara ababyeyi bati turarese kuvyara, abo babyeyi bo kwishwa n'inzara n'ubundi kuko bivuze
muri Afrika. Reka tubandanye. Tuje ku mirongo ya telefone dufise Christophe. Christophe uratumva?
Ego cyane, ndabateze yo.
Watubwirira indi zina naho hamagaye uri? Ni kibazo cyangwa intererano?
nitwa Niyongeko Christophe nkabandi mu ntara ya Rumonge umusozi itamugara zone Gatete
mufise kibazo cyangwa intererano
nagomba guterera kimwe nagomba kuvuga cyane cyane irigwirirana duhaye tuvuga nitureke kuvuga ngo intwaro kuko intwaro irashobora kuba ifise vision nziza ku bene gihugu ariko ugasanga bene gihugu muri mubari opposition ugasanga nite ikibazo kuko nibaza ko ikibazo kiri mu Burundi ntabwo ari intwaro opposition y'intwaro nicyo kibazo kuko ibi byose byavuye kuri opposition ba rero igirirana ry'abantu naryo riza naryo riterisibe kubera iki mu gihe abantu bamaze kwigari benshi no kuvuga ubuzima babuke umaze kuba buke no kuvuga abene gihugu abo bize abamwe babura ivyo bakora rero gacu usanga cyagihugu ikironse ukuntu gishobora kugira intego kugufasha abo bahijije amashure rero igituma avuga nti impande ndavuga cyuko opposition nayo ari kibazo cyaje gisonge bisiye
dufise kandi Leon uratwumva
ale muranyumva namwe
watubwirira izina naho uhamagaye uri
je nitwa Leon Cargo niyo ndabahamagaye ndi mu ntara ya Makamba muri komine ya Kayogoro niho ndabahamagaye nako
ufise kibazo canke icyumviro terera
ego ntangure shime kwa kino kiganiro nongere shimire n'uwo mutumire mwatumiye n'ukuri ari jambo rikomeye avuze na jewe nciye numva nezerewe cyane aravuze nuko nabo mu Burundi twogira ngira ngo icyo no kwita ubusa bw'abantu bavuka ku munsi tutaje kwigira tubona yuko hari iterambere twe dushyize ko kuko byose biva mu mikorere cyane ukuntu amareta yacu agenda yitwara icyo kintu je ndakimushigikiye cyane hanyuma nkasanga uwo kebura cyane uwo Christophe yarahije kuvuga avuga yuko opposition yo bifite mu ruhara opposition nta ruhara na ruto yifise w'ibintu by'ubushomeri kuko opposition nta butegetsi yifise ugawe ufise ubutegetsi bafise prendre uwo rapise icyo nokwita ikintu cyacyo cyose wokora kugira ngo ubushomeri buhere ariko icyo mbona ni ubuje ngo mafemerera ugwaruka twe twafite kubona tugasaba leta yuko mu Burundi tutari tukwiye kugira iki kibazo cy'ubushomeri nawe twagomba tukiga turi icyo n'injojo ubuzi burahari ikintu kicishe gaha mu Burundi ni iki akamwana wa mama nkunzi imigambwe n'ibindi ntibakiraba ko umuntu ashoboye iki n'iki n'iki mbe ni kubera iki muri leta mu gutanga akazi batagomba gushyira hirya sisiteme y'uko ubatsi two tuma umuntu akora ikibazo kugira ngo umuntu ashobore gushikira ako kazi mugabe uzosanga baza bavuga ngo ujya ari mu mugambwe ngo aradushyigikiye ngo cyangwa ngo ava mu muryango w'uno turasaba leta y'uko ibintu ibanza ikahagarika akaboneka gutanga akazi bize mu mucyo n'andi wowe irigurirana ry'abantu ntacyo
cyane
kuko ni mu Bushinwa bakwiriye kuva kuvuga kurusha ibindi bihugu ahubwo niho hacaba kugira igihugu gitera imbere
urakoze turagushimiye tugaruke ku batumire bacu umushinga ndahe bataza niyo nzima ku vyerekeye ubushikiranganje bwanyu bujejwe iterambere ku rwego rw'amakomine nikiye muri ko murakora kugira ngo ivyo bibazo haba ariko barahamagaba ariko baravuga bitoregwe nyisho
murakoze cyane iki kibazo kijyanye n'izigwirana ry'abantu ni kibazo cy'uno munsi kiramaze igihe muri iyi myaka ya nyuma rero icyo kibazo ni umwitwara ariko ukomeye mwana shaka ku nzego zose z'igihugu hanyuma murabaje mu kibega mu bijanye n'ubushikiranganje muvugira ubushikiranganje bw'itambere ry'amakomine mbega icyo kibazo mwoba mukibona gute mukora iki kugira ngo iterambere rishikire koko abene gihugu hariya mu makomine nabamenyesha yuko kimwe mu nyishu zishoboka kugira ngo ibi inye by'intwaro nziza no gutunganya iterambere mu bene gihugu bishoboke n'umugambi wa mbere witwa kwegereza ubutegetsi abene gihugu bimwe bita decentralisation mu rurimi rw'igifaransa kubashikiriza ubutegetsi hamwe n'iterambere hariya mu makomine iwabo rero musanzwe muzi yuko hano mu gihugu cacu uwo mugambi watanguye gushigwa mu ngiro kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ubunye murumva ko haheze imyaka irenga cumi n'ibiri dutanguye uwo mugambi wo kwegereza ubutegetsi abene gihugu hariya aho tuvuga duti ibi byahora bikorerwa hejuru ku nzego
za leta mu gushikiranganya ubutandukanye nibigende bikorerwe hariya mu makomine kugira ngo amakomine koko bajye begereye abene igihugu abari bo babona bati mbega ibintu byibanze bikenewe kugira ngo iterambere twifuza koko rishikire umunyagihugu cyo bibihe ni muri yo ntumbero rero ubu unye nabamenyesha uko hamaze gutegwa intambwe nyinshi kuva icyo gihe cy'2015 nababwiye ubu unye amakomine murazi yuko hariho uburyo asanzwe ahabwa na leta hari miliyoni 500 zamaze kangwa buri mwaka kuri buri komine kugira ngo itunganye imigambi yayo y'iterambere iyo murumva ko ari ntango kandi ni semo nziza cyane hanyuma hariko harajeho amategeko azoha koko ububasha amakomine bwo kwitunganiriza ibijyanye n'ubuzima bw'abenegihugu mu makomine hanyuma ikindi kintu gikomeye ngatwovuga hariho umugambi wafashwe ariko ubu twarashitse ku kiringo cy'uko tuvuga duti ama inyubako rusange ziriko zirakwira nka hose mu gihugu reka turabe yuko ajya amahera ahabwa amakomine kuri buri mwaka yoje mu bijyanye n'ibikorwa bibyara amafaranga no kuvuga bimwe bita travaux de revenus les activités cyangwa projets générateurs de revenus ni muri iyo ntumbero rero turiko turagerageza yuko amakomine agerageza gusabikanya ariya amafaranga yose ahabwa ava hejuru kugira ngo ayasabikanye abene igihugu nabo tukabahamagarira kujya mu makoperative ubu hariho murazi ko hariho umugambi w'ibigwati ibyo byose ni utwigoro dukomeye twa leta biciye mu bushikiranganji bw'iterambere ry'amakomine ariko turakogwa kugira ngo iterambere nyakuri rishikire abene igihugu aho baherereye
murakoze tuze ku mushinga ntaheze none cyayinzi akarere ka Afrika na karere kavugwa ko hafi ibice 65% kwijana by'ababa muri ako karere bafise munsi y'imyaka 25 mwariko muravuga ikibazo cigwirirana y'abantu ko gishobora kuba ngira kamaro mu gihe mareta y'ibihugu abo bantu barimwo avyifashemo neza akabaronsa ubuzi akabaho uburyo bwo kwiteza imbere kuvyerekeye ukubona ko Afrika ari akarere karimwo abakiri bato benshi ariko kakaguma ariko karere karangwa n'ubukene kurusha mu bindi bice byo ku isi nikiye mubona cokorwa mwebwe
nuko icokorwa kandi cihuta kandi kitakozwe ibihugu vya Afrika naho bizokwigeza n'abanyafrika bazoba bakiriho bazoca batekera bashire akarabira bikumutwe bagende kucarana n'abanyaburaya hari iburaya nibi biriko biraba kandi ntawuzobakira bazoza bararunguye kubera ubukene gosha nabi rimwe rimwe simisi yose mugagoshera none abanyafrika bogira gute kugira ngo abana bavutse baronke indero bavurwe hanyuma iyo ndero ivemo ayo magara meza n'indero nziza ivemo abakenyezi n'abagabo bikwiye kandi bikwije kandi bakwije Afrika nuko abategetsi bo muri Afrika bohindura uyitunga riri muri Afrika ibikoresho biri muri ubutaka amashamba amazi umuco uva mu ijuru tukawukoresha twebwe nyene kugira ngo duteze imbere abana bacu abategetsi bo muri Afrika ubu ntibariko bararondera iterambere ryabo barongoye bariko baraha abanyamahanga bariko barabagabira amatongo yose meza yo muri Afrika bariko barabagabira ubutare bariko barabagabira batijyana cyane ibyo byose hanyuma muze kumenya hariya nayo bamuhaye ayo madolari bamuhaye akacayajyana iburaya ntanayagumiza iwabo mu gihugu cyiwe akayajyana akayatahiriza mu bindi bihugu byamaze gutera imbere abategetsi b'abanyafurika bagateza imbere abamaze gutera imbere nabo rero abo babonye uwo muntu ariko arabateza imbere kandi ari mukene igihugu cyo ari gikene mbere mu byanyuma tugashe bagira bati abo bantu muri Afrika nibo beze reka tubashigikire
Ni kuri icyo kiganiro dusorejeho amakuru yacu yo kuri isaha, tubararike tubabwira ko mu kanya saa moya n'igice tuza kubagezaho andi makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fasilge Beyeho wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema.